kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva bisi yose, ikiganiro muri isanga saa 10 gushika saa 11. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi, kiganiro muri sanga cy'uyu munsi wa gatatu, aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe Uburundi buri mu bihe by'itora ry'ibwirizwa shingiro ryahinyanywe, abanyagihugu bamwe bakifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Ni mu bihe nk'ibi rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe? Ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe? Nibyo tujye kuganira n'umuganga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu. Kazi rero mwese mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nk'uko mubyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 iminsi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uno munsi wa gatatu, aho tusanzwe tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe mu Burundi muri iki gihe ibihe by'amatora gihinyanyurwa gibwirizwa shingiro, abanyagihugu bamwe barifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe? Ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe? Nije rero tujye kuganira na muganga Njejimana Pierre Claver, n'umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingaruka zibangamira ubwonko bw'umuntu. Akorera ku bitaro bya Saint-Péka mu Kamenge mu Burundi. Niwe mutumire wacu rero, tumuhe ikaze mushinga nahe Njejimana. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro neza Oyane.
Ndakuramukije
nanjye.
Ego. Murakoze cyane kongera kugaruka kuganira natwe kuri ibibazo bijanye n'ubwonko. Kenshi abantu benshi badakunda kuganira ko cyane badategera dutangura ikiganiro burya stress, cyo abantu bita stress cyane guhungabana mu mutima, umuntu iyo bisobanura gute, nkamwe bw'abaganga mubona gute iyo umuntu ahungabanye?
Ego, murakoze cyane. Kugira ngo umuntu ubone ko yahungabanye mu mutima iyo bita stress, ni ukuvuga yuko hariho ibimenyetso byinshi byibonekeza kuri we, ugasanga ni wa muntu yama umutima uhagaze, ugasanga ukuntu yahora agenda ingendo yahora agenda sira kigendamwo, ugasanga cyane cyane afite ubwoba bwinshi, ibibazo byinshi bijyanye n'imibereho yiwe ya minsi yose. Mbere hariho n'abamaze guhugira ibyo bimenyetso ugasanga n'ibikorwa bahora bakora mu buzima bwa minsi yose ugahura ntiba gishoboye kubikora kubera baguma biyumvira bati mbega ejo cyangwa hirya y'ejo mbega bizogenda gute, ugasanga ni wa muntu yama yihebuye atagira novuga umugambi w'iterambere ryiwe, iterambere ry'umuryango hamwe n'iterambere ry'igihugu. Ibimenyetso nk'ivego
none tuvuge nk'umuntu nk'uko bivuze yama usanga umenga ubuzima bwiwe ntana ariko arabupanga neza, hariho ibimenyetso tuvuge nko kwidoga kwa mu muntu ariko yamafisa gahinda, ibyo navyo nyene twavuga ko ari stress cyangwa ni nyifato y'umuntu isanzwe?
Oya, mu bisanzwe abantu twese ikintu tumeze mu buzima tutakudushikira, ugasanga iyo wagize ikibazo kina kiriya urijiriwe urahindutse nova mu maso ibyo bita les troubles de l'humeur. Mugabo nukuvuga yuko nukura mbega bimara igihe kingana iki ku muntu kwidoga kwidoga rimwe na rimwe birafikira umuntu iyo yahungabanye mu mutima birafika ikimenyetso kimwe gishobora kuba kwibonekeza nacyo nyene, ariko umuntu ashobora kwidoga atabwo yagize stress ari ibintu bisanzwe kubera ubuzima ariko aracamwo novuga ibibazo uyu navyo. Mugabo umuntu muzima mwisanzwe yahuye n'ikibazo haru indemano yiwe harukuntu ashobora kurondera inyishu z'icyo kibazo bahuye nacyo atarinze guhagarika gosi umwe umutera stress ituma ahungabana novuga umutima bigatuma mu mibereho ya minsi yose ataki na kimwe agishe kwimarira cyo muteze beza gikigateza imbere umuryango wiwe.
Uraza kubandanya dufasha kubimenyetso bindi byinshi abantu ndakeka bafite ibibazo kubimenyetso kumbureba bibona ko bonyene canke kubandi tutwiheje kubijanye n'ingene stress cyangwa guhungabana bishobora kubangamira amagara cyangwa ubuzima, n'ikihe gihimba umuntu yovuga ko kibangamirwa cyane kurusha ikindi, n'umutima n'ubwonko n'umubiri wose bigenda gute?
Murakoze cyane. Murazi ko ikirundi kiri mu ndimi zivuga zikenye misanzwe bavuze umutima w'umuntu ni gihimba kimwe kigoye kuvuga umutima novuga w'inyama bazi ko umuntu aremwe donc novuga ko umuntu agizwe n'umutima agizwe ni bon agizwe n'ijambo agizwe n'umubiri akagirwa n'umutwe umutwe nawe urazi yuko urimwo novuga ibice byinshi hama harimwo ibice mu mutwe novuga bituma umuntu atambuka neza akaba ibindi bice mu mutwe bituma umuntu yiyumvira neza akaba n'ibindi bice mu mutwe usanga bituma umuntu ashobora gukora igikorwa kina kiriya igice byose novuga bituma umuntu aba uko ari uno munsi ko igice gikomeye novuga mu mutwe w'umuntu iyo bavuze umutima tubaye ko ari umutima w'inyama
nico bita umushahe cyo bakunze kwita umushahe nico abo bamwe bamwe bakunze kwita umushahe w'umuntu.
Yego, umushahe w'umuntu n'umutima novuga ngo mu gifaransa bavuga ngo lame lame kiragoye gusigura mu kirundi, mugabo bavuga ngo umutima w'umuntu warafise umutima uhuha arafise ubuntu bwiwe buhuha kugira ngo ikiye bijanye n'indemanwa y'ukuntu Imana yamuremye. Ndivuga ngo umutwe w'umuntu rero urimwo novuga ibintu byinshi bituma umuntu aba uko ari uno munsi, hanyuma iyo icyo gice kimwe rero hamwe novuga hajemo za nkabuzo inkabuzo novuga nkabura mubiri zituma umuntu yigenza ukunda kuriya nuko bari ko hari igice kimwe cyo mu mutwe kiba novuga kitameze neza ituma umuntu ahinduka mu ngendo ugasanga kubera ibyo yumvise amajambo yumvise ubwo bubaye bwishi maze hari abo usanga batabwe kubira n'ivyuya umuntu ugasanga ukuntu yari ameze byahindutse ugasanga n'umuntu yama afise umutima uhagaze ndejo ndagowe sinzi bizogenda umuntu akuba yiyumvira ati mbega bizogenda gute kwibaza kazoza kejo kiwe ugasanga biramuhagaritse umutima cyane.
None nk'ikiri ngo umuntu yovuga yuko kumbure habaye nk'ihanuka rya accident umuntu byofata nk'ikiri ngo kingana gute kugira ngo ashobore kubandanya ubuzima abyibagire ugereranyije
yego murakoze cyane mu bisanzwe abahinga bavuga yuko ihagarika ry'umutima isanzwe ndatanga akarorero nk'iyo umuntu yabuze nk'uwiwe akunda cyane arashobora kubabara kwibaza akazaza kiwe kejo bivanye n'akamaro uwo muntu yaramumariye birashobora kumara indwi donc iminsi ibiri itatu ine itanu bikamara nk'indwi indwi birenze nk'indwi imwe iyo rero indwi imwe imaze kurenga wa muntu yarahindutse yamana ubwoba ni ukuvuga yuko yahungabana ry'umutima wiwe riba ryatangiye kuza aho nivyo bita mu gifaransa les troubles d'anxiété ego hanyuma rero ni ukuvuga ngo ikiringo kiri hagati y'iminsi ibiri n'indwi ivyo ntibisanzwe nibisanzwe iyo washikiwe n'ibibazo guhinduka mu ngendo mu mvugo no mu kwiyumvira nibisanzwe mugabo iyo icyo kiringo kirenze indwi kikaja ku mayinga abiri ni ukuvuga yuko umuntu aba yatanguye bya bibazo byiwe bihava bikavamo ya ndwara
ni ryari none umuntu yatangura kugira amakenga iyo birenze nk'icyo kiringo hagaca indwi y'amezi n'amezi umuntu yatangura kugira amakenga ku magara yiwe atanguye kubona iki mu nyifato yiwe canke mu magara yiwe
yego mu bisanzwe ikimenyetso cya mbere kitabesha inyuma y'ibibazo bunda barimwo ni ukuvuga ngo hagati y'indwi zibiri kuva ku ndwi zibiri kubandanya umuntu uzosanga afise ubwoba budahera ugasanga benshi naho bagenda kuryama ntibatora agatiro ntibasinzira ugasanga ni wa muntu ibikorwa yahora akunda gukora yarahagaritse kurankurikira ugasanga ni wa muntu umenga ubuzima novuga ngo kwiyumvira umugambi w'iterambere ryiwe cyangwa iterambere ry'umuryango ntabyo aba agishoboye maze ugasanga ni bamwe babandi usaba bakavuga ati tugire umugambi uyu n'uyu utere imbere cyangwa ati nakarenejo sinzi ko nzahashyika buba ari bya bibazo rero umuntu yamamwo bituma ahinduka ugasanga no gufungura ntagifungura ibyo rero bifite ingaruka mbi urumva ku magara yiwe ari nk'umuntu yarajije nk'amabanga mu muryango urumva amabanga aba arangura mu giterambere ry'umuryango ntaba akiyaranguye kubera yahindutse
duhinduye gato tukaja ku bana bakiri bato kumbure bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri bobo nabo nyene iryo hungabana ribafata kimwe canke biba bimeze gute mu mitima yabo mu mishahe yabo canke no mu bwonko bwabo kumbure nico kimwe
yego urabona ku bana bato bato kenshi na kenshi ni ba bantu baba bakeneye gufashwa bakiri bato bagafashwa nabo ku rubaba rero bagafashwa n'ababyeyi cyangwa bagafashwa n'uwundi muntu soati baba bareze canke novuga umu responsable ujejwe umwana muri icyo kiringo rero urabona abana bakiri bato bato novuga ko ubuntu bwabo niba burakomera rwose novuga ko kame kabo ntikaba karakomera cyane muri icyo gihe rero umwana cyane cyane arakunze gukarirwa cyane ibyo bintu byihungabana by'umutima cyane cyane iyo bivuye ku kibi cyabiteye novuga nka bimwe bita maltraitance kugira murayizi ni mu kiruhuko
gufatwa nabi
umwana
kuburabuzwa cyangwa gufatwa nabi
we kuburabuzwa gufatwa nabi yahabaye kudatahurwa mu ngorane ziwe ari nk'umwana usanga yaravutse ugasanga ntibamukunda aho yavukiye ntibamwemera cyangwa yavutse batamushaka ugasanga ukuntu bamufata bamama uri ko baramuturubika bamurya umutima urumva yantuze yahungabana ry'umutima kuko ubuntu bwe ntibuba burakomera ngo ashobore kubirinda aje novuga kwiyubaka nk'umuntu akuze
nicyo bita mu gifaransa kubisuporta
ego kubyakira
kubyakira none nabo nyine ibimenyetso nabo nyine tuvuze nk'ibyo wabuze bijyanye no kudasinzira nabo nyine umwana arashobora kugira ikimenyetso nk'icyo
ikimenyetso nk'icyo kiri kubonekeza cyane n'ibyo kabisa
urakoze cyane radishwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uyu munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'ibibazo byerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi rero turiko turihweza ihungabana ry'umutima ico bita stress mu gifaransa cyangwa mu cyongereza turi kumwe na muganga ariko aradufasha kutahura iki kibazo ni muganga Njejimana Pierre Claver numuhinga yanonose ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingwara zibangamira ubwonko bw'umuntu akorera ku bitaro Saint-Pécat mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi ni cha kiganiro kandi rero giha ijambo abanyanya biradishwe rya Amerika nabo nyene tuje ku mirongo ya telefone tubakire duhere kuwitwa Pacifique amahoro neze
mahoro cyane
urahura komeye
ego ndakomeye ndetse neza kose
ni byiza cyane ikibazo cyane cyumviye
ego nanjye nk'abantu hakatse mu manuko bw'igisagara cyabujumbura kibazo rero nagomba kucambaza ku bityo bijyanye n'ihahamuka keshi turakunze kubona abantu bakunze guhahamuka kuko urabona nk'aha mu Burundi wacu iyo twimirije amatora harakunda kuba ibintu hakunzwe kupfukwa kwishi cyane abona nk'ubu uya hari nk'ibintu bimaze iminsi bipfukwa yuko hoba hafatwa abana ibyo bintu bikakunda kuza iyo amatora yigirije kacusanga rero abana bagikoba cyane niyo hageze mu ijoro umwana wamubwira ati jya kuryama kacusanga ntagiyeyo ukarinda kumuherekeza cyangwa ugasanga abana baraye barakangagurika mu ijoro bakoma induru ngo baje kubafata ati rero bata umutumire rero ati mbega ku bantu bakuze naho nyine ngarutse ku bantu bakuze urabona nk'ubu yuko twimirije amatora urabona yuko hari nk'abamwe harabahahanganye impanda zibiri zimwe zivuga ati tuzotora yego izindi natwe tuzotora oya ariko rero iyo bamwe badashitse ku byo babangira bashaka barashobora guca bamwe usanga bahahamutse cyangwa bakaba nk'abasatse turatse nk'ibintu byari byahitiye nk'eje bundi hari nk'abantu bagiye mu ibarabara babasatse kandi twabona bari bakomeye mbega nk'umuntu rero nkacambaza rero uwo muhinga wewe yuye navuga yuko yabyigiye ati umuntu iyo hageze nk'icyo gihe umuntu yoshobora kuzobyifatamo gute ni iyihe mpanuro botanga cyangwa abaganga ni kuki bo batajya mu banyagihugu ngo bo batange impanuro y'ingene bozobyifatamo icyo bintu bitarashika ko dusanzwe tubona bikunze kwibonekeza cyane mbega iyo ndwara yihahamuka hoho yoba hariho ibimenyetso yobi izana ku muntu ku buryo umuntu atangiye kubyumva yogira ingene abyifatamo cyangwa yobivuga muri make rero ni ibyo nagomba ndamubaze kuko urabona yuko nk'ibyo dushobora kujya mu matora ntawuzi ingene ibintu bizokurikira kuko nk'ibiriko biravuga ubu ni byinshi kuko havugwa byinshi ko urazi yuko twama tujya mu ngora urumva rero benshi rero tufise amakenga yo nk'uko mwashyizeho icyo kiganiro yuko benshi bashobora gufatwa n'iyo ndwara yihamuka bivanye n'ingene umwe uko ari
niyo mpamvu rero dufise umuganga agerageza kudufasha kwirinda bimwe muri ibyo bibazo murakoze cyane Pacifique
Eko namwe murakoze cyane.
Reka twakire n'uwitwa Peter ku murongo turi kumwe.
Yego.
Uraho neza.
Yego.
Duga kwijambo.
Aba nashaka kubaza ikibazo manje gushimira umutumire mwadutumiye ko. None nk'ubu bishyitse ukaba ufite idosese. Hari umuti bashobora kuguha unwa kugira ngo izo sese zigende cyangwa kugira usubire wisante uri areze kuko nko mu Burundi nyine hemegiye by'amatora usanga n'abantu benshi wadufite bagara mu mutima bijyanye n'ibihuha umuntu azarumva ashese abara n'ibyo umuntu aba yarabonye muri kahise rero nashaka kumubaza yuko hariho umuti woba anwa umuntu kugira akire cyangwa yuko hariho nk'urukingo rwukinga iyo sese
urakoze cyane Peter kadwa karyo muganga ego muganga Njejimana adufashe kuri ibazo byanyu duhereye ku bibazo bya Pacifique docteur
ego kuri Pacifique yari kavuga ati mu gihe cy'imirimo y'amatora havugwa byinshi ugasanga abantu basubwa byinshi abantu bagahagarika umutima ku izobeje cyangwa izoba hirya ejo bagafata nubwa bati dushigikiye aba bari dushigikiye bariya ugasanga bitumye guhagarika umutima icya mbere aba kumwisha ni uko guhahamuka bintu bisanzwe ku muntu birashaka gushika nkuko nabivuze mu ntango bibyanye bivuye n'ukuntu afite indemanwa yiwe itunganijwe ukuntu kuba ukuntu abantu turemwe turemwe uko turemwe ntituremwe cyo kimwe umwe wese afite indemanwa yiwe hanyuma rero birashobora gushika ugasanga jewe ukuntu Imana yandemye yarampaye ingabirano zituma nshobora kwihanganira cyangwa kwakira ibihe bigoye umuntu aba ariko aracamo hanyuma ugasanga ntacyo bingize ku buzima bwanjye hakaba n'ubundi afite indemanwa y'ubwoba bwinshi usanga n'akantu na gatoyi gatuma ahagarika umutima ugasanga mbere n'ibikorwa yahora akora ntajya agikora urumva nyuma yuko twese abantu dufise indemanwa idasa bivanye n'ingeri twakuze ingeri twavutse n'indero twarose gushika kuri uno munsi aho tuba tugeze rero nagomba kumubwira yuko mu gukinga ubwa mbere yavuze ati mbega umuntu yokinga gute ifoko ko abantu bamenya yuko mu isi ibintu navuga bya demokarasi abantu byashyize imizi ni uko bakwakira yuko ibintu by'amatora ari ibintu bisanzwe cyane bakuba yuko amatora ari ibisanzwe ikintu gisanzwe igikorwa gisanzwe cyo gutunganya igihugu gituma abantu bashyikiriza icyumviro cyabo kitotuma abantu rero batera ubwoba abandi nko mu bihugu byateye imbere murabizi za amerika za bufaransa navuga ibihugu byakuzemo demokarasi cyane abantu bashamiranye muri politiki baravugana bakavugana amajambo bakishyurana umwe wese agatanga intumbero yiwe agasigura igituma ariko agomba navuga ati gutunganya imigambi y'igihugu ugasanga ntacyo byonona ku mibereho cyangwa ku buzima bw'abantu ikibazo rero nusaba yuko abarundi bari kubatwumviza ni uko butahura yuko igihe cy'amatora ari igihe nk'ibindi bihe byose hanyuma umuntu akagumya umutima mu nda akajya ku murimo yahora akora ataguhugumbwa kugira ngo ashobore kubana niteza imbere cyangwa n'ubushobozi guteza imbere n'umuryango kubera hari abantu baca bavuga ngo urumva ngo bavuze ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibihe urabigoye cyane cyane muri ibihugu byacu bitaratera imbere aho ikiringo nk'iki kiba kigizwe navuga kiba kigizwe n'intuze n'ibihuha byinshi ibihuha birengeje bituma abantu bagira ubwoba bwinshi ugasanga bama bafise umutima uhagaze navuga yavuze nk'akarero k'ibibazo bamaze iminsi bavuga ngo hari abantu ngo biba abana ngo bakabatwara ugasanga abana uno munsi basigaye batijya no gusohoka hanze ubwo ndashaka kuvuga yuko umwana musanzwe nk'uko nabivuze bwa kare ni wa muntu aba afise umutima utarakomera cyane ubuntu utarakomera rwose amajambo yo kumubwira ibintu bimutera ubwoba mu isanzwe abantu bateza kuyakwirinda kugira ngo ntibamuhahamure bamukingire iryo hahamuka rivuye ku majambo bavuze ko umwana mu isanzwe araregwa kandi areregwa ku ziko amajambo rero tuvuga twe ababyeyi cyangwa abakuze tubwira abana ayo majambo ntabasiga uko bari bameze arabahindura mu mutwe amaze kubahindura mu mutwe ni ukuvuga ni hahandi umwana wavuze ngo ngaho baraje kugufata bagomba gukwiba umwana yatagira ubwoba bwinshi ugasanga asigaye atinya no gusohoka hari bamwe mbere bacyavuga ni no kwishyura tuzova dusubiyeyo kubera baba badufata bivana rero n'amajambo cyane cyane inyigisho zitangwa n'ababyeyi abakuze cyangwa abarezi b'abo bana byumvikana yuko umwana ubwa mbere ateza gukingirwa ibihuha cyane cyane bituma agira ubwoba agaca ahinduka umutima we ugahinduka kuko nabyo nabivuga bigatuma usanga ni wa muntu adashobora no gutera imbere no mu ishuri kuko amaze guhahamuka ubwo bwenge bwiwe ntiba bugitera imbere nk'uko bwateza kugenda sinzi ko nagerageje kwishyura umuvukanyi wacu
ikindi cya nyuma gusa yavuze cyerekeye abaganga boja kuja gutanga izo nyigisho nyine muriko muratanga nko muri ibi bihe by'amatora hari porogaramu
nibaza yuko mu bisanzwe izi nyigisho nk'izi zidakunda kuba zikenewe cyane cyane ku bantu abo aribo bose bazikeneye kugira ngo abaturage babashe kwirinda hanyuma uri kuratwumviza avuga nti amaradiyo cyangwa ibiganiro twaba turi kuratanga iminsi yose twaba twavuze yuko duteza gukinga kugira ngo turonke abana bazokura bafise novuga ubwenge bukwiye bitunganije kugira ngo baje kwiteza imbere bongi bateze imbere imiryango yabo ama bateze imbere n'igihugu ego ego hanyuma novuga nti kugira ngo tugere turigisha nk'ibyo ariko turakora ku maradiyo tuko turigisha ndazi ko turi twumvizwa n'abantu batari bake ibintu bishobora kubagirira akamaro
ego
hanyuma ego hari ubundi yabagije Beni Peter
ego Peter
yabagije ivyerekeye ngo mbega aho hariho umuti uvura stress ego ego cyane imiti irahari mugabo umuti wa mbere uhagaze ku muntu wenyene afise iyo stress umuti wa mbere ni ukuvuga ngo mbega jewe ndayirwaye ndazi yuko mvise iyo ndwara umuti wa mbere ni kumenya ko iyo stress yagufashe umaze kuyimenya rero uca witura abantu babaganga bahinga bize umuntu ugenda ameze imyifatire y'abantu ugenda imeze hanyuma mukaganira akakugira inama y'ukuntu wo kwigenza kugira ngo izo stress uzivemo iyo byanse nakubwiye yuko iyo umuntu yagize iryo hungabana hari ibimenyetso byinshi usanga nk'umuntu amaze nk'igihe ikiriho kinini cyane adatoritira muri icyo gihe rero
cyangwa umuntu ajyama agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda nabyo nyine turakunze
kubyumva cyangwa agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda muri icyo gihe urumva ni ukuvuga ngo duteza kuraba umuntu ibimenyetso yaje azanye ingene bingana bimeze hanyuma umuntu agaheza akamuhereza umuti bijyanye n'ukuntu aba asanzwe ameze mugabo imiti novuga irahari mugabo umuti wa mbere uri muri sosiyete tuvuga ngo kugwanya cyane cyane kwinjira muri iryo hungabana ry'umutima rirengeje bivanye n'imyitwara ariko irengeje umuntu adashobora gutorera inyishu bagerageza gutorera inyishu umwitwara ariko urimo ukoresheje inkaburamubiri zawe ufite we muntu ufite iyo stress
waduha kumbureto uturorero twa bimwe mu bintu mu kibana abantu bokora kugira ngo bagabanye kuguhahamuka bagabanye uko umutima gukwamaba ariko
nko muri bino bihe turimo akarorero ikintu cya mbere dukwiye kwirinda turakwiye kwirinda ibihuha kuko hari nk'abantu benshi bashobora kuza bafise novuga intumbero y'ugutera ubwoba ngo naka ngo bimeze uku n'uku n'uku ngo bizogenda uku n'uku n'uku ugasanga ni wa muntu menga yarateguye ikintu kizokurikira icyo gihe uwo muntu ni ukumwima amatwi bibaye ngombwa ukamuva n'iruhande kubera novuga nti umuntu uwo ari we wese arafise umunsi wiwe yageze umuntu wese akenda kugenda mugabo ntabwo ntabwo ashobora kugutera ubwoba ngo ejo nkaze iki n'iki 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 novuga iyo bafite intumbero iyi urumva uwo muntu novuga ko ibyo bintu byose bituma umuntu agira ubwoba bwinshi burengeje urugero umuntu agerageza kubyirinda ahari hose
murakoze cyane rwose muganga twakire na Sengimana ku murongo wa telefone Sengimana uraho neza urakoze kwihangana
ego ndakomeye
duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro
ego ikibazo nasanga no kubaza akabaje na sekreta ko muganga ati mbega kuko hari ho benshi numva bwa nti kwisambanya hari ho ingora mu gitera umubiri cyangwa ibituma munatezya
kwisambanya
Urakoze Sengimana.
Turagushimiye cyane ego reka twakire n'uwitwa Nawumuremyi turi kumwe mwiriwe
nagomba kubashimira neza ku mvuzo ko mwatumiye uwo muganga Pierre adusigure ku mvuzo y'ihungabana ry'abantu ubu buri bihe ndazi buri wese agira abahungabane n'abandi bahungabanye nta muti bifatewe bamaze gutangira gukumva abantu amare nagenda musaba serivisi basi atanga nka raporo cyangwa niwe wamushoboye yuko yotanga nk'abaganga basi bashika nka 10 bagenda gutanga impanuro nkajya mu cyitwa kandi abandi bya bibazo by'ingorane bakaba basigura neza imumbo zo kubaremesha babereka yuko mu minsi y'imbere basi bazobona amahoro babona umutekano ku mutima no mu mutwe bakikuramo ibibazo byabasikiye kuko bagiye bazaza bakiye bo n'abandi bashobora kugira ihungabana ryinshi mu mutima no mu mutwe ugasanga arijanti yo habaye abantu bese somba cyungabana gaho muto
urakoze cyane rwose naho muremyi muganga ego urakoze cyane uri mu ntara ya Cibitoke none gana naho muremyi
oya ndi mu kirundo ariko urazi nyine tukoyizana video gucose kubera nyene bobanye ikibazo nawe utegereza ko mbaye ko nawe ibyo byagushikira ugasangira gisingora
ego urakoze cyane ego muganga Njejimana rero duhereye ku kibazo cya Sengimana gisa n'ikitoroshe na gato yavuze ku kijyanye no kwisambanya byo babi fise ingaruka mbi ku magara y'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu sinzi ko ari
murakoze cyane urumva Sengimana yabaye ikibazo ati mbega kwisambanya yafite ingaruka mbi ku muntu bisanzwe ngira ngo ngerageze kumwishura kwisambanya ni kimwe mu ndwara no mu ndwara zo mu mutwe ko mu bisanzwe umuntu muzima umuntu akomeye neza ntashobora kugira icyo kintu cyo kwisambanya hanyuma ku ngaruka mbi z'ibyo bintu nabyo nuko iyo abigize umugenzo akabigira ruvuga ubuzima nuko yuko bifite ingaruka mbi nyinshi cyane kuko muri icyo gihe bizomugora gushobora gushinga urugo rwiwe kugira ngo ashobore kubaka ngira ngo murazi yuko kugira ngo umuntu ashobore kubaka ategereza kuzana umupfasoni umufasha yaba umugabo akazana inkumi umukenyezi yaba umukenyezi agashaka umugabo n'uwo muntu w'umusore badasangiye ibitsina niko Imana yabiremye mu isanzu mugabo hariho uvuga igihe umuntu yabigize umwuga kwisambanya yashaka kurondera umuntu badasangiye igitsina urumva umutwe bicyarigenda gavaho buke gusha yaho azobona yuko umuntu badasangiye igitsina atacyo yo mumarira kuko we nyine avuga ati mbikwije iyo shatse wa mubonano mpuza bitsina yawikoraje nyende mu mutwe amanga bikarangira muri icyo gihe urumva ntazoronka inguvu novuga n'ubushobozi bushobora gushaka ubundi muntu ashobora kubakana kugira ngo bashobore kugira umugambi w'urugo umugambi w'umuryango hama wiyumvire nk'igihe abantu bose bo bameze nk'uko ngo yuko iyi sosiyete yohava novuga irangira ihera cyumvikane yuko rero kwisambanya ni bibi cyane kandi bifite ingaruka mbi cyane kuri kazoza k'uwo muntu abikora sinzi ko nagira icyo kumwishyura
yego murakoze cyane hama naho muremyi naho muremyi rero wari wasaba ko kumbure isanganya iheruka kuba mu ntara ya Cibitoke aho abantu barenga 200 bangahe bagandaguye mu minsi yahera asaba ko kumbure mwobashikira abantu nka bariya babuze kugira ngo mubafashe muri izo ngorane barimo
ego uyu naho muremyi yavuze ikintu gikomeye cyane ngira ngo isanganya ryabaye mu Cibitoke aho abantu miryango yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu bunyamaswa ni ibintu biteye ubwoba cyane ni ibitazo ni kwabikoze hanyuma ngira ngo murabizi kuva na kera narindi iyo umuntu ashyikiwe n'ibyago abarundi ku twari twubatse twari tumeze twarangwa no kurabana tugashyikana ko kugira ngo turemeshanye mu bihe bitoroshye rero bati kugira ngo umuntu akingire abasigaye iryo nuvuga igihungabana cy'umutima wabo nuvuga yuko dukwiye by'ukuri guhaguruka nuvuga abategetsi bose abavukanyi bose bagahaguruka bagatera ibyatsi iyo ngendo mbi y'abarundi y'ubwicanyi kugira tuyiherevere amako naco ishobora kudushikana ko hanyuma abacikwe n'ibyo byago tukabaremesha tukabereka yuko ubuzima butarangiye n'ababo bagiye kumemera Imana adoshyigiye tugahurira no mwijuru kuko twemera twese yuko ubuzima budahera nka kuri yisi hanyuma tugatangwa novuga impanuro ziremesha abasigaye byatujeho kubakingira ryohamuka cyane cyane mu kubashyikira tukabashyikako tukabara mbese na benshi usanga mbere ari nk'abana bakiri bato muri icyo gihe urumva bakeneye yuko abantu bafite umutima mwiza umutima w'ikigongwe umutima w'ukubabarana bahashyira kugira ngo dushobore gufashanya tugaterera kugira ngo abo bantu tubibagize imibabaro myinshi barimwo yo kubura ababo bakica bunyamaswa
none nk'umwana iyo ba yahuye nk'ica bundi bayigeze kubona ku mbuga ngurukanabumenyi hariho bamwe mu bana basigaye muri ibyo bitero umuntu yobegera ate yotangura kubaganiriza ate ku kuntu ubuzima bugiye kubandanya n'izihe mpanuro ha nk'umwana yasigaye umuntu amwegereye ingene yogerageza kumufasha
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo oya nubwo ko nk'uko umwana akiri muto yasigaye yabonye ingene bajya abantu bishe bunyamaswa n'umuntu akwiye kwitabwaho gusumba mbere abandi bantu bose kumwereka yuko naho igihe yaciyemo cyari giteye ubwoba gikomeye rwose ubuzima butahereye ngaho mubwo bushobora kubandanya cyane cyane mu kumwereka urukundo rwinshi cyane kugira ngo tumwibagize novuga ibikomere biri mu mutima wiwe ibikomere biri muri kamwe kiwe bigende birasikatiriza bigende birakira buke mu kumukinisha mu kumwereka yuko turi kumwe nawe mu kumuba hafi rwose mu kwirinda ibyo bintu byose bimushavuza byo kumutuka byo kumutura bikava mu mutima kugira ngo yumve kandi yuko naho abiwe bapfuye bamukunda bapfuye hasigaye abantu bagifite ubuntu n'umutima n'ikigongwe ashobora kumwumva bakamufasha bakamutahura icyo gihe uri kuramukingira nuvuga rya hungabana ry'umutima na rya hamuka rishobora kumufata bivuye mu byo yabayemo biteye ubwoba
murakoze cyane rwose twakire na Hacimana ku murongo Hacimana uraho neza
mahoro
neza
nagahana nina mutima mutumye
arakumva
ndakuramukije Hacimana
urakoze cyane bimwe muri ibyo muganga yari yabyishyuye ariko kubijyanye n'imyaka barabigarutse ko kandi ati n'imyaka yihe umuntu atangura kubona ko stress ibaye nyinshi cyane kumbure n'abanacumbitse neza ati abana nabo nyine bato bato twobyita stress
mfashaka tumubaze neza asigure mbega kuva umwana muto ni ukuva umwana w'imyaka ingahe kuko murazi yuko umuntu atangura ubuzima bwiwe butangura kuva akiri mu nda nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu butangura acibungenzwe na mama wiwe
Hacimana turashaka kumwe ku murongo Hacimana
ego dufate nko kuva nko ku myaka nk'itanu hajya hasi kibwenge rero turashobora kuba yobikiye
muganga
urakoze cyane ni ukuvuga yuko umuntu wese yatangiye kugira ikintu bita le langage ashobora kuvuga ashobora gukominika azi kuvuga stress irashobora kumufata uwo ari we wese yaba umwana mutoyi yaba novuga umuyabaga yaba umusore inkumi yaba umugabo umugore umutamakazi aba bantu bose stress irashobora kubafata nta muntu n'umwe stress idashobora gufata kubera twese tubafite indemanwa tubafite umutima tubafite n'umutwe byumvikana yuko rero umuntu afite indemanwa yiwe ndetse uwo ari we wese ashobora kumufata nta n'umwe adashobora gufata na ndetse
none yavuze ati haba guturubikwa abantu umuntu ababa nabyo nyine kumbure wari wabivuze ko bitera stress umuntu yogerageza kubigwanya gute nk'iyo abantu mubana Hacimana ndumva ko ari abantu bashobora kuba babana bamutera stress
muhe ubusanzwe kugira ngo ugwanye stress yahubaye anibyo bita mu Gifaransa no vuga kwiye no bivuga mu Kirundi bavuga ikintu bita resilience. Resilience ni haje umuntu aba mu bintu akabiba mu gihe kirekire ndukwe ko ubuntu bwe bakomeye ugasanga arashobora kubirengana atangorana. Kuvuga ngo gufata ibintu ibisanzwe buti mutafashe ko umuntu giye nabi mu mere nabi ari kumbwira amajambo gusa ibyo ndabimenyereye ibisanzwe. Icyo gihe uburiko urikingira mugabo rero cyane cyane guturubikwa cyane cyane ku mwana cyane cyane ku bantu b'abapfasoni biratera ihungabana ry'umutima kandi ku rugero rwo hejuru cyane cyane ku bana cyane cyane ku bantu b'abakenyezi birahungabanya rwose guturubikwa aho babaye cyangwa bagatubikwa n'umugabo wabo cyangwa bagatubikwa n'umubyeyi wabo. Icyo gihe urumva bavuga ngo stress irashobora kubafata umwanya uwo ari wo wose.
Murakoze cyane rwose. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Tubibutse ikiganiro turimo ni ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose. N'umunsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Turiko turaganira rero ku bijyanye no guhungabana mu mutima, bijyanye n'imyitwarire itandukanye abantu bagira. Twabavuze duti muri kino gihe cy'amatora mu gihugu cy'u Burundi, abantu bamwe barahahamuka, baragira kugira ubwoba n'inyifato nyinshi zishobora gutuma bagira icyo kintu cyitwa stress. Rero muganga Njejimana Pierre Claver kuri SNPK mu Burundi, ku bitaro SNPK, ariko aradufasha kumenya stress icyo ari cyo, ingene umuntu yocirinda, ingene umuntu yokigwanya n'ingene yokivura. Muganga, ku bijyanye n'uko kukivura nyene, wavuze ko hariho imiti, wavuze ko hariho n'inyifato zitandukanye umuntu ashobora gukora, hariho n'amaterapi wotubwira cyangwa ubundi buryo mutubwira mukoresha kuri SNPK kugira ngo mufashe umuntu atumuta mudaha imiti ariko mufasha mu bundi buryo butandukanye?
Yego, mwisanzwe yego hari amanovuga hari uburyo bwinshi cyane bwo kuvura abantu bafite ihungabana ry'umutima. Amaterapi novuga ngo ni menshi. Terapi rero yose ugira ngo uyishyireho umuti wose ugira ngo uwushyireho uziza kuraba kwiga mbega intuze isese yatewe n'iki. Kugira ngo umusanzu ushobore kuvura umuntu, ushobore kuvura umuntu utavuye novuga inkomoko y'indwara yiwe. Rero iyo hajya mu bitaro hari iwacu, iyo turimo turafasha abantu turatangura tukinjira mu buzima bwabo bwa kahise kabo, ubuzima bwa minsi yose, tukamenya ubuzima babayemo ubwo ari bwo, ibintu bibatera izo ngorane ibyo ari byo. Hanyuma tumaze kuganira tukamenya uwo muntu, tukamenya ingene abayeho, tukamenya ngene abyuka, ngene yirigwa, ngene aryama, tukamenya ibibazo novuga inkomoko yabyo kama y'ibyo bibazo arimwo, tuca tugerageza mu koreana novuga terapi, tukaca tuvuga tuti bon reka dutume ko nk'umubyeyi w'umwana, cyangwa reka dutume ko nk'umurezi w'umwana, cyangwa reka dutume ko nk'umugabo ari nk'umugore yagize ibyo bibazo, cyangwa reka dutume ko naka kugira ngo tumenye byinshi, hanyuma turabe impano twomuha zotuma adasubira kwigenza kuba yari yigenza, cyatumye uwo muntu agira iyo hungabana ry'umutima. Hanyuma iyo icyo normal kenshi na kenshi iyo ibyo bibazo icyabitumye kiravuye umuntu acakira, suma yuko uwo ari we wese duteza guca tumuhereza umuti, tukabanza kuraba ngo mbega uyu muntu yahungabanye bivuye kuki, ku rugezo uruhe, hanyuma tuvuga tuti ngo reka dukoreshe ubuhinga ubu n'ubu bwinshi kugira ngo dushobore kumufasha ave mu bibazo arimwo, hanyuma ashobore gukira abandanye yitunganya.
Urakoze cyane muri uko kugerageza gufasha umugwayi aje nko kubitari wanyu. Abaganga bavura inyifato n'abaganga bavura umutima inyama nyayo, burya ntiboba bakwiye gukorana kugira ngo bakurikirane umugwayi hamwe bagerageze mumaze kumenya yuko kumvura ibiri
mwisanzwe? Ego, murakoze cyane. Oya, ni kw'icyo kibazo kenshi na kenshi abantu bafite ibibazo nk'ibyo usanga baza kudushikira baciye mu baganga benshi, bagaca no kuba ari abaganga bavura hypertension, bavuga umuvuduko w'amaraso. Icyo gihe baragenda kwipimisha, babye abaganga bagapima inuzeye umutima wabo, umuvuduko w'amaraso yabo. Kenshi na kenshi usanga umuvuduko umeze neza usanzwe atangorane. mugabo wa muntu kama umutima uri kurasimba kama umutima uhagaze hanyuma kama bagacanga ati bo uyu muntu rero ashobose ibindi bibazo giwe wenyene ashobora kuba ashobora gufashwa nabari abantu bize nifata y'abantu reka tumurungikirwa sanga barabaturungikiye nkuko natwe ashobora kuza nk'umuntu twaraba twasanga kirya kenshi bakajya kwipimisha ku muganga bagasanga tanso yiwe yaduze muri icyo gihe umuntu tukumurungika kubajya abantu bize kuvura indwara z'umutima za bakardiologi hanyuma bagaheza akamufasha kenshi na kenshi rero iyo umuntu yagize ihungabana ry'ibintu by'umutima uvuye ku myitwariko myinshi adashobora gutorera inyishu y'imyitwariko afite nicyo duca dutangura kwiyumvira tuti reka turabe icyo twamufasha kugira ngo ibibazo arimo turabe inyishu twabitorera kenshi na kenshi rero inyishu ibonetse uwo muntu atakira mu isanzwe
ku bijyanye n'ifato na nyine murayivura mukayigorora bifata nk'ikintu kingana gute iyo abantu babemereye basanze ari inyifato ari ikibazo
urumva uriyane ndagwa kubwira abantu ariko ratwumviza yuko hariho abahinga benshi cyane ndashaka kuvuga ngo babiri abahinga b'abanyamerika bitwa umwe yitwa Prochaska undi yitwa Di Clement n'abahinga b'abanyamerika bize inyifato y'abantu baranditse ibitabo bitari bike berekana yuko atanyifato n'imwe yo ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu afite inyifato abishyizemo uruhara ni ukuvuga ngo nta nyifato n'imwe idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati jyewe guhera kuri uno munsi guhera kuri ino saha ngomba mpagarike imyifato itameze neza ndatanga nk'akarorero hari aho abantu benshi usanga bafite nk'ibibazo bivuye nko kunywa ibiyayiramutwe ndavuga urumogi ndavuga itabi ndavuga inzoga nyinshi ugasanga bavuga ngo bajya ngo ni kronike ngo karabaye ngo ntibayishyire haje rero igihe umuntu avuga ati jyewe ndagiye kurondera imfashanyo ikintu cya mbere tutegereje kubanza kumenya tuvuga ati mbega ugeze ku rugero uruhe kuri ibyo bintu urimo niko nerekana yuko nta nyifato n'imwe ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati ndabishaka guhinduka icyo dukora tumwigisha ukuntu uburyo yagenda arakora ibintu byotuma za ngeso ziyarimwo zatuma inyifato iyi itabereye imubako agenda arabihera buke buke ugasanga yarahindutse ntakiri wa wundi nicyo gitora rero navuga nti n'inyifato rero iravugwa igakira iyo imeze nabi
urakoze cyane reka twakire na Jean Pierre aho neza
yego turaho
yego duga ku ijambo
yego nashaka kubaza ahanini hariho benshi iyo bagize stress bivanye n'ingorane baba bagize ngo baca birukira mu rumogi cyangwa mu nzoga ngo niho ngo bagira bibagize ngo ingorane bagize stress rero biratuma iyo stress ngo duhera kukubera ngo bidroze ikindi nacyo mu ntererano yanjye muko nabona umuntu arashobora kugira stress bivanye n'igihugu twaciyemo ingorane tugenda duhura nazo ngo twarabuze abacu cyangwa n'inzara cyangwa no mu mibano hagati umugabo n'umugore umuntu akabura amahoro mugabo hanini twumvise yuko babivura uwo muhinga reka tubwire ko barabivura impanuro imiti mugabo hanini twibagire yuko no mu ruhande rw'imana naho kuko hari uruhara runiniya cyane nko mu gusenga muri abakozi b'imana yuko umuntu ashobora gukizwa neza byose akibera imana yuko bishobora gufasha murakoze
murakoze cyane Jean Pierre tudugiyeho nyine stress yabagize ati irahera kuri bajyanye bakoresha ibiyayurabwenge bavuga bati reka niyibagize iki kiniki musanga bihera cyanke kumbure muri muganga ntimwohanura yuko babikoresha ariko abo bagenda muri iyo nzira abo bahanura iki
ego murakoze cyane musanze nubwo hari abantu benshi bavuze ngo bagenduze stress ushimbura cyangwa ati bo reka tugende gufata utuyoga twinshi cyangwa twifatira akamogi kugira ngo twumve yuko izo stress zihera si byo ku bantu bameze nk'uko nibaza yuko bogerageza ntibaze basubire n'umunsi wa rimwe kumva ufite cyose kugenda ufata urumogi cyane inzoga kugira ngo uri kwivura no kuvuga ngo iyo wabifashe ibyo bintu bifite ingaruka mbi nyinshi zirengeye gusumba mbere niyo stress wari urimo kuko urumogi iyo wabinyoye wica ibintu byinshi mu mutwe inzoga iyo wazinyinshi zica ibintu byinshi mu mubiri no mu mutwe nakarongo umuntu yagiye kuri urumogi rwinshi hariho byinshi ataba agishoboye kurangura ugasanga nk'umunyeshuri ahora aciye ubwenge rwose ari trade ya mu ishuri urwego rwose bwarayamye cyangwa ati ndi mu bibazo reka nindyote akamogi kugira ibibazo ndimwo ningiye mu iswingi hama bice bihera ni ukuvuga ngo aba ariko aragerageza guheza ingorane mugabo aba ariko atera izindi ngorane zisumba izo za mbere yarimo byumvikana yuko abantu bagira novuga iyo uwo muti no baba bafata nk'umuti inzoga cyangwa ibyayira mutwe nubwo yuko ni ibintu bibi cyane bibi gose mbere nsemerera mvuga ni umuntu akora ibyo bintu kubera ko uno munsi ariko arayumviriza ahagarike nawe agisubiye yavuze ngo mbega ngo kugenda ku ijambo ry'Imana kugenda ku ijambo ry'Imana nawe ari n'umuti urumva ibibera kubwira b'abahinga bavuga umuntu amaze kuvuga ati njyewe nk'ubu ndafashe ingingo ubu kubera ibintu ndimwo reka nihereze Imana ashaka kuvuga ati ngiye gusenga ndumva ndebye mu mutima hama zasese zigahera uyo urumva aba atoye umuti mugabo hari n'abandi bavuga ati bo reka tugende kurondera iyindi miti ni ukuvuga ngo umuntu nk'uko nababwiye afise indema nto yiwe umuntu wese ashobora kurondera imfashanyo bijyanye n'ibibazo arimo mbega ndashaka kubabwira yuko hariho n'abantu bitwa ngo bihe Imana bakorera Imana bigize ijambo ry'Imana mugabo bashobora gutuma umuntu agira ayandi masitresi menshi menshi cyane arengeje urugero ugasanga batuye na wa muntu akiye kurwara gusumba cyane cyane iyo atanguye kumucira novuga imanza kumucira urubanza ngo urumva ngo waracumuye ngo wagize ibi n'ibi nubwo yuko babinjije mu yindi sitresi yindi mu yindi hungabana ry'umutima ugasanga nta kintu kibamufashije bituma rero no kugira ngo uje gukorera Imana uza kwigirira ijambo ry'Imana bisaba ubumenyi novuga budasanzwe kugira ngo umenye uti mbega ijambo ndarivuze bifite ingaruka iyihe kuri uyu muntu ugiye kuribwira kuko ashaka kubwira ijambo umuntu novuga ry'uburozi kandi witwa umukozi w'Imana siriko ndarwanya abakozi b'Imana mugabo ndiko ndagerageza gutahuza abantu imbere yo kugenda ku muntu w'umukozi w'Imana ni byiza kugenda mugabo umenye uti mbega ngiye ndonderayo iki hanyuma uwo mukozi w'Imana mbega nawe aza kubyifatamo gute kuko arashaka kukubwira amajambo agutera stress gusumba izo wari urimwo urumva icyo gihe n'abakuvuye abakoroza
birumvikana reka twakire Harushimana ku murongo Harushimana amahoro neza murahora komeye
kunda komeye ukeye ubanza mu nda mukize umutumisi
arakumva
ego cyane nicyo nagomba kubaza ni ukuvuga umuntu arashobora guhora ahagaritse umutima akama nyine ahagaritse umutima kuko igihe kimwe nigeze kumva ikiganiro ku iradiyo bavuga umuntu bigeze gucira urubanza rwo gupfa rw'uyu munsi bukeye mu gatondo bagiye kuraba baca basanga yameze imvi umutwe wose irabatangaza aho rero numvikana ko yahagaritse umutima cyane ahandi naho numvise bavuga yuko kenshi nk'abantu b'abadamu bakunda kubyara bigoranye kenshi iyo ahagaritse umutima rimwe ku mwana wa mbere no ku kabiri ni ukuvuga ngo akamera imvi atari bwagere kumera imvi mbega ibyo byose bisigurika gute niko biri cyangwa siko biri nuko murakoze
murakoze cyane Harushimana avuze kuri iki kibazo cyo gubura amahoro kugeza aho n'umubiri wawe ubyerekana mu buryo bwo kumera imvi birashoboka yanavuze n'ikibazo gihambaye cyane cyerekeye abakenyezi nari nzi ko agiye mu nzira y'ukuvuga ku bijyanye no kudashobora gusama kubera stress kumbure nacyo nyine wo kigaruka ko muganga
yego murakoze cyane Harushimana ikavuga ati umuntu ashobora guhagarika umutima cyane atanga akarere nk'umuntu bakiri ubaza bwo gupfa hanyuma bukeye agasanga indi zarameze umubiri wose arataga karati hari nk'abamama ababyeyi bashobora kubyara bigoranye umwana wa mbere wa kabiri ugasanga nama don aciye saza ningoga bamba kumera imvi burya goma ntandukanye kumera imvi n'ubusaza ko nibintu bidasa bitandukanye ego mu bisanzwe kugira ngo nshobe kwishyura arusha Imana nashaka kumenyesha yuko umuntu ukuntu yubatse ukuntu umuntu aremwe hari ibyo bita novuga inkaburamubiri mu kirundi mu gifaransa bita les hormones ayo mahormone rero afite ubwoko bwinshi izo nkaburamubiri utwo tubyingo nkaburamubiri dufite ubwoko bwinshi cyane hanyuma rero hariho inkaburamubiri y'ubwoba hormone novuga ituma umuntu ahagarara umutima cyane umutima gose nubwo yuko umubiri ugaca wuzura ayo mahormone gusa ugasanga hake haza ihinduka novuga brutal novuga
yobaye hake imyaka myinshi cyane
yego ugasanga nk'umuntu arahindutse kubera izo nkabura mubiri ziri mu zizagabe nyinshi yumvire naba kugira ati ejo bazogushyira kunuze kuri giyotine baguba gukizo si nukuvuga ko ucyatangura kugira ubwoba burengeje urugero maze uri ubwoba burengeje urugero cyane nukuvuga ko umubiri ucuhinduka mu maraso amaraso amaze guhinduka nukuvuga ati hazamo za nkabura mubiri izo nkabura mubiri zije nukuvuga yuko ucyatangura nuvuga kugira guhinduka maze guhinduka arabusanga rero zankabura mubiri ziraba novuga umushatsi bice zigenda hanyuma ugasanga umeze umushatsi wera nukuvuga yuko birashyika bivanye n'indemanwa y'umuntu novuga si samanje tenge pesa uburozi bivanye n'urugezo uwo muntu yagize ko stress irengeje urugero biratuma byanga ko bivamwo hanyuma agahinduka icyo kimwe no kuri umupfasoni yaba ahagaze umutima cyane rwose avuga ati mbega imwe bizogenda gute hari n'abandi izo usanga mbere na za ndwara nuvuga z'umuvuduko umurindi w'amaraso dushya zibafata ugasanga agize ibyo bita nozema ayikarapsi ugasanga umubyeyi donk arakoroye inda bivanye n'ubwoba bwinshi yagize nukuba zankabura mubiri nayo ndababwira zica ziba nyinshi mu maraso hanyuma umuntu agaca ahinduka ntabwo uko yari ameze hanyuma umuntu amaze guhinduka urumva acaba uko yahindutse hanyuma ibimenyetso bikurikira biza ku mubiri wiwe ibintu nk'ibyo bisanzwe
urakoze
yuko umuntu yitwa Rushimana yantahuye
ngo yavuye ku murongo ariko ndizeye ko iyo yagutahuye muganga tuko turaje ku musozo w'ikiganiro turagushimiye cyane rwose kuri kano kanya wafashe kugira ngo uganire natwe turazi urafise abo uvura cyane benshi ngaho ku bitaro Saint Pierre mu Kamenge muri kano kanya rero dufite amasegonda make minota mike uduhe impanuro muri ibi bihe cyane mu Burundi abantu imitima ihagaze ku bijanye n'aya matora yimirije ihinyanyugwa gibwirizwa shingiro kumbure n'amatora yimirije mu myaka ibiri utanga impanuro dusoze
ego murakoze cyane impanuro utanga ku Barundi muri bino bihe by'amatora nuko boshira bose bakira umutima mu nda bakumva yuko ibiringo by'amatora ari bisanzwe byandi bibaho si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kandi bigasiga abantu bameze neza hanyuma umuntu bisanzwe atora ikiri ku mutima wiwe hamagare kugenda kuvuga icyo yipfuza mu mutima atagasunikaho atamusunikano uriho kugira ngo yikingire novuga ryahamuka rishobora kumufata bigatuma agwara ndabahanura rero yuko muri kino kiringo bogerageza kugumya umutima mu nda bakirinda cyane cyane ibihuha byotuma bamahagaza umutima hanyuma bigatuma agwara haba rero novuga ni bikingiye nubwo ariko bazaba bakingiye igihugu bazaba bakingiye imiryango yabo nabo nyene kugira ngo bashyike ku ntumbero yabo bijyanye n'aho bahagaze zeke politiki
urakoze cyane rwose uyo ni Dr Njijimana Pierre Claver n'umuhinga yanonose ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu kubitaro Senpeka Mukamenge mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura. Turamushimiye cyane gose ku mpanuro n'inyigisho aduhaye kuri kano kanya. Ndashimiye cyane abateze amatwi kino kiganiro n'abashikirije ibibazo n'ivyumviro. Inosa Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka kwiragishwa rya Amerika i Washington. Tubararike mu banda nyumviza radio ijwi rya Amerika mukunda. Ndabashimiye cyane. Murakoze.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.